Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 2024 ukwezi turi mu kwa munani muri 2017 hano muri studio ya 18 Washington DC. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
aranuka nabi akanyorobe kaguma mbwira ngo jyandi gihome ngo nta mutima afise
kandi hako bidakwiye ngo agire ico mfasha batoyi banje haraho mvoma amazi maja ngaho kumwonga ho hama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishuye akaguma ntuka
aba ni bamwe mu bana bo mu ntara ya Gitega bakoreshwa ubuzi butandukanye batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko kugira ngo umwana abe yokwemererwa kwitwa umukozi mu gihugu cy'u Burundi. Usibye rero gufatwa nabi hari n'abataronswa imishahara ntibaronke n'uwo bitura. Turabigaruka ko handi hato nkuko turi mumenyereye turi ku munsi wa kane tubafitiye ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugume hagufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntibibacike. Ariko imbere y'ivyo vyose neme mbanze ndabwire muri make ko muri Angola abanyagihugu biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu kuno wa gatatu. Amatora agamije guhitamwo uzosubira perezida José Eduardo dos Santos azova ku butegetsi nyuma y'imyaka 38 yaramaze arongoye ico gihugu. Vyitezwe ko umugambwe wiwe MPLA uronka amajwi akwiriye kugira ngo ugume ku butegetsi muri kino gihe. Uwo mugambwe ukaba uyobewe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi João Lourenço yatowe na perezida dos Santos se kugira ngo amusubirire. Muri Angola hatogwa umugambwe nawo gaheza ugatora uzohava aba umukuru w'igihugu. Imigambwe itanu akaba ariyo rero iri kirahiganwa ni umugambwe MPLA warumaze imyaka 38 ku butegetsi. Ishamwe ry'abahari na gateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara ca Raqqa kiri mu buraruko bwa Siriya ahari intambara z'urutavana ko hagati y'abasirikare n'abarwanyi mu hari wa leta ya Islam. Ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Islam. Ni gihe ishami mpuzamakungu ONU naryo rivuga ko abashika ku 50 bari hirya no hino muri ico gisagara canke mu bindi bisagara vyigaruriwe n'umuhari wa Islam bashobora kuba bariko barakoreshwa n'uwo muhari mu kubinyegezamwo. Icegeranyo casohwe na Amnesty International kirongera kikavuga ko abanyagihugu baba mu bumanuko bw'uruzi Efrat bariko baragerageza guhunga ibitero vyakozwe n'abasirikare ba Siriya bari kumwe n'Uburusiya. Ico cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero vy'indege iryo shamwe gise ivy'ubugizi bwa nabi vyabaye mu kwezi kw'indwi. Mu gihugu cha Venezuela, mushingwa manza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuno wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidace mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icaha cyo kurya ibiturire. Ortega yatangaje kandi ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona kujanye n'ivyaha vyo kurya ibiturire bibariko bimwe muri ivyo birimo n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe ivyaha n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro akaba yararungitse rwandiko mu gipolisi mpuzamakungu rwo gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tukibutsa ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi aho muri Venezuela zimaze guhitana abantu barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse cyane abandi bagatabwa mu mvuto. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Maduro ibazo vy'ubutunzi. Ni mu gihe leta yo yisigura ivuga ko abatavuga rumwe nabo bakorana na leta z'umwe za Amerika kugira ngo batembagaze ubutegetsi buhari. Atishuki Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro byacu muce kuruga kwa internet atari wezi tatu akaburungu radio atrovewa akaburungu.com ijugi Amerika turabategurira utu video masanamu atandukanye n'amafoto atandukanye y'inkuru tuba twabakoreye ivyo navyo mukabisanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikazi harabana batatu babahungu baraye bakomerekeje na grenade aho bariko barayikinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi umutumba Rushubi rero ukabuherereye muri commune Butaganza y'intara ya Ruyigi mu Burundi ivyinshi ku ino nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yanyarukiye mu miryango yabo bana
Hari ku mutumba wa Rushubi zone muriza commune Butaganza intara ya Ruyigi aha abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi cuma c'imodoka Alexis niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze twamusanze hari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwe muriza
ndari ndagiye impene impene zarakine ica ndarubona ayima cyaturagirana nabo ayima cyaratembagara cyaraturika
kirubona uyumviriye ko ari gike
umenga ni cyumwe cy'imodo gari gitembagaye kwari turagiye
wagicokoje hafashe imana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko byaje
twabonye kizano kipfana hiyo hari ya rupuru acha kije yari karagifundura kice kiramukorokana Nyache kicho kira tulika
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexis niyo kwizera Nyene ukinisha ico gisasu
Batako turitegwa tuko batuje ahantu Hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze Hanyuma rero tuge tubaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntitwa nyene Kwa hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene Tubona tisira iraduhereye ko twaciye umwe n'umugenzi wanjye ashasohoka cabaza ati ndugaye mu bibintu nibiki bibaye nibiki rero abo banyisoko baciye bavuga bati nurya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufata urya mwana
mbega mu nyuma byavuye bigenda gute
hanyuma rero niho umugenzi wanjye abibona gute cavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikirangaha uyo nawe kandi ari karapfa cyane biteye ubwoba ndamubwira ati ahubwo munyaraka seriho twirukane kwa muganga baradupfana kuko ari kora amaraso menshi hanyuma rero niho baca badufasha abantu cyo tutatuja kwa muganga n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hamana nyina apa mwashika kwa muganga
ina bucumi odeta umubanyi wa haturi kico kisasu ati bigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye
twa twarigeze kukira abahandi hantu duriko turarima dusanga bakisiza ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishira hamwe abakuru bacu bishira hamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita kwisuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara cyo umutekano ngaha baraza kugitegura bacara gitwara ku biro
Petero Nkuriki umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza mu makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano imuriza Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel d'Antoine Sabimana ngaho imuriza turacavuga rero ivy'abana mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko ubu tubibandaniriza mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira gateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri commune ya Gitega nk'uko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro yiboneye akana k'imyaka 5 gakoreshwa ivyo bikorwa
Bicibonekeza nuko abana bakunzwe gukoreshwa bafite hagati y'imyaka 10 na 16 umucu bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe n'abikorera ivyabo. Akarorero nakaba bana bavukana ari batatu bayaze n'ijwi rya Amerika libasanze mu ntara ya Gitega. Umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro, undi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na mutoyi muri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja. Aba bana uko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara cha Gitega kurondera akazi.
Papa yaraduturubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka. Amatwiruse tukaja kurara mu ishyamba. Okay bakaduhamagara bakatugaburira abanyagahinga ama tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhiro. Bera twabona kungene papa yayashaza ashaka kutwica. Ibyo byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha. Kugira ngo nyeyo nyeyo baba bagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka.
Uyu mwana umwihweje co kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogo abahunzi wabo bayasanze niyo bagiye. Ani mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'inguvu burengeye imyaka bafise. Uyu areze umwana agira ati:
"Ntunga umwana yo muri yoba. Kiyoya.
Baraguhe mbaron."
Angaye. Ndubitana.
Birabishika akagukubita none wewe uyu gize amakosa.
Nakana papa kumkumbita. Nale kwa Mungu. Foye kusenga.
Wagize iki?
Kwa natayo umwana.
Niyo nagiye umva ushaka gutaha muhiro kubavyeyi biwawe.
Mora na.
Ntumva uguma muhiro impande y'abavyeyi.
Chaja kunora.
Kubona aba bana bakora akazi bakiri bato nimwe mu mvo zituma barenganywa n'abakoresha babo. Aha ni nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe.
Aho naho arambo bwa mbere banyirukanye mu ijoro nko mu masayi ndengenda ku bagenzi banje atabarambe nda kintu kimbabaza muri akano kazi. Ni bitutsi cyane cyane aranuka nabi akanyorobeka kaguma mbwira ngo John ndigihume ngo nta mutima fise
mabuje kazara yampabuke buke nyene kandi ko bidakwiye ngo agire ico mfasha batoyi banje nkitangwa haraheru kwezi kugaherera kukundi kandi akaba yampaye n'amahera make iyo bibishitse bakadutuka ntitwishyana n'abamajambo menshi cyane hari bikorwa byinshi kandi byinshi birenze haraho mvoma amazi majanga ha kumwonga ho hama nkirirwa na sereva bakiriya bakantuka ndabishyuye akaguma ntuka.
Mwishiramwe rihurukiyemo abakozi bo mu nzu ryo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganurwe mu gihe bahohotewe. Simbavi imbere Aime Parfait n'umuhuza bikogwa w'irishiramwe ry'abakozi agira ati:
"Bishi nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraheza tukumvikana n'umukoresha bakatubwira nimba ari amakosa baba bagirije umukozi wabo mugabo mu nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuha agashahara yakoreye narijya abara abana bafise imyaka mike yabarahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakuye kwitwara muri iyo miryango baba arimo kesha ari amafamilie agiye adukundira iyo tuvuganye mu gasanga abana batangiye kwafata neza nk'abana babo
kuri izi ngorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye. Ishiramwe riharanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato ya bene abo bakoresha. Ndirahisha Leonard ajeje igisata gikingira abana n'imiryango muri iri shirahamwe.
Umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubizwe ku ishuri bakoresha bakuze. Rero abakorewe amabinkayo ni byiza ko bashora kwitura ibigo bibijejwe turafise CDFC hariho komite zo gukingira gateka k'abana. Ni byiza ko bashora kwitura ibigo kugira ngo bishobore kubafasha abana bamerewe nawe gutyo. Iyo bimenyekanye barashobora kugira ico bakoze bakabarenganura maze nibihano byoshora gufatwa.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava. Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata c'iterambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana.
Uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana. Bavuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine iracitwararitse kandi irabifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira. Iyi bakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera gatike kugira asubire mu muryango yaje avamo.
Tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana 6 benshi baje bava mu ntara za Karusi, Ruyigi na Rutana. Igitega, Raisa Lilian, ina mahoro ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana inamahoro ubunaho rero duce tunyarukira gatonya muri commune ya Kirundo hatunganijwe inama yo kunagura umugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikiranira hagufi yo nkuru Jean Bosco Ndarurinze ngaho onye mu Kirundo mwiriwe gute
twibene dashane Diane
ni kweri ki habaye ukunagura uyo mugwi w'amahoro jeje gukinga ibiza n'impanuka
ego uwo mugwi w'amaho ujejwe gukinga ibiza n'impanuka n'umugwi usanzwe uriho kuva uramaze imyaka itari mike ariko rero igituma uko twabyagiye yashikizwa mu nama iriko iraba nuko uwo mugwi wigeze kuba ukora neza abawugize ni kuvuga abantu bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe mpuzamakungu ayaba ayatabara imbabare cyane abajejwe intwaro igipolisi n'abasirikare abo bose bafite ikintu bajejwe mu ntara haragize igihe ibiza biraboneka muribuka mu mwaka uheze ndetse no mu ntango z'uno mwaka ahavuzwe cyane ikiza cy'inzara hakavugwa uruzuba aho rero nk'uko byashyikirijwe byaragaragaye ko abantu batashoboye gukorana neza na cyane cyane ko batari bafite igitabo cyangwa integuro ihari yingene boza barakinga ibiza n'impanuka imbere y'uko bishika icyo rero cyakiri gituma uno munsi baje hamwe kugira barabe ingene mu gihe hosubira hakaba akaza ibiza ingene boba barabukorera hamwe ndetse bakaba bategura n'imigambi ingene bokwikingira hakiri kare biza bitarashika.
Yego Jean Bosco, iyo ntara ya Kirundo si ubwa mbere ivugwa mu ibyo biza, hariho nko mu 2010 canke imbere yaho gato harigeze kwaduka mu ruzuba rwinshi cyane rutuma n'abanyakirundo batari bake batabarumuka, ariko uravuze ko agahadze bariko barakabona, ni bande bagiye kwicara hamwe kugira ngo utwo duhaze kugira ngo baze barahagurikira ivyo bibazo bibatera hakiri kare, abanyagihugu barimwo canke nabo mu nzego gusa?
Ego uko nuko nabikubwiye abari ko barategura ino nama abari abayikuye bwa mbere yateguwe n'intara ya Kirundo ego iraronera n'uburyo hirya ifashwa n'ishyirahamwe ente ya gitwa Norwegian Church Aid ariko rero abari ko barashyikiriza inyigisho n'abafitiye ubuhinga abo nabo akaba ari abo mu gipolisi kigezwe gukinga impanuka aho bagiye baraca hirya no hino barereka abari ngaho ibiza byagiye birashyika uno munsi rero ariko baratanga inyigisho berekana akamaro kuko bosubira gukorera hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'ibiza ndetse bashobore kugerageza kubikinga hakiri kare bitaraba imbere y'uko ntihasubire kubona kuboneka gukora umwe wese ukwiwe mu gihe hosubira kuboneka ibiza nk'ibyabaye mu mwaka uhete.
Urakoze gose Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo ncamake utugejejeho, turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ivyinshi kuri ino nkuru.
Murakoze namwe.
Mukanya isase ni ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Uko rero twari twabibasezeraniye uno ejo mu kiganiro cacu wanyu mu ntara uno munsi kubikubira nugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwanugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta. Abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'akabanye shure bugariwe aho bahora biga aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri 9 atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru.
Inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiwe ko mu kibazo gihe uburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro kuje mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe. Hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure numwe muri ico kibazo. Ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganji Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ari kariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba ariho n'amashuri 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshwe n'umwe yamenye ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzozifata mwiyo misi kurikira na barose munsi ya 30% ku mashuri ya leta nabonye ingingo zabo nazo nyene ntizahindutse abayobozi turabakura ababijeje nabo bitegure kurondera abayobozi bakurikirana inyigisho z'abana b'igihugu
kuri izi ngingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamwo nibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze abavyanditse duhere kuri uyu avuga ati mufaso ni mushikiranganje yaba byakunda woza nka guheka ku mugongo n'imiburiburi isahimwe nka kudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye ubu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganje bw'indero muce muja no mu bundi bushikiranganje bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganje bwose burabire ku mushikiranganje w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati n'ukuri birababaje ko umushikiranganje atazi ibijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje ku busa kwijana bisa n'ukwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi mu ndero hategerezwa kubamwo ikijanye n'uguhigana hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe hari n'uyu yabaza ati none zarose ubusa kumva izi tugarukirize kuri yavuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru kuri ibi bibazo bijanye niyo abanyeshure bazoca baja inyuma kugarirwa amashure umushikiranganji Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza kuyandi mashure
cenda tamunyeshe ntumwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imiryango censaba abavyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cyane cyane yuko ayo mashure tutazi n'icyo bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cenda ndamenyesha babe barugara imiryango kuva bumvise iri tangazo nibara kubitemere yuko atamwana n'umwe amenya ikibazo nk'icyo
nawe kubifuje kumenya ayo mashure icenda yugawe agizwe n'imwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo Groupe Scolaire Maendeleo iri muri commune Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC RTI Ntahangwa RTR Nid Ecole Emmaus CEPUB CEBU na EAS School twibutse ko amanota yafatiwe ko angana na 85 ku 200 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku 345 ku bo mu mwaka w'10 umushikiranganji w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe ico kibazo bifuza gusubiramo umwaka ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hijugi Amerika, turacari mukiga niro iwanyo munhar. Mugi hasigaye indwi zibiri gusa ugira ngo umwaka w'amashuri utangure muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi y'agategekanyo ya Monge Monge zirasaba amashamwe ashinzwe uburezi kuyo zishigikira abana babo bakaja amashuri. Ni mu gihe hari abatigeze bahonyoza ikirenge mu ishuri mu mwaka waheze. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi y'agateganyo Monge Monge batiga nuko bageze muri inkambi mu kwezi kwa mbere. Mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo usanzwe utangira mu kwezi kw'icyenda, ine impamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye. Ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi, usanga hari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge Sange na Kavimvira. Bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri sekiteri ya Mutambara territoire FIS basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo ubusa. Ninderera Irdagonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Monge Monge. Hari tasaba amashiramwe ashinzwe uburezi muri Hasering.
Twebwe twashize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga, ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura kwishure, ariko turabona neza yuko mengo ntibashobora kwiga. Twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushira ku mugaragaro.
Usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi y'agateganyo Monge Monge, hari nabandi bana ba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu, igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda, dore ko bagiye bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro bitandukanye.
Nitwa Nizigama Dieudonne, nkaba niga mu mwaka w'umunani mu Burundi, cyashika mu kwezi kw'11. Hanyuma bacharabuka ati mwebwe mpaka kugira muje ku ishure mwanze kuja ku Monge Monge babafotore. Hanyuma rero twatumara igihe kingana uko turindiriye hari ayo ko batujyana. Hanyuma bica haragera igihe kinini caba cacu batuzana mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu ifoto ziraturengana, buca bafotora niho twashika, ifoto ziraturengana kugeza mu kwezi niho tukirindiriye. Bimwe je muzana iko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukaja kwitegura kubavyeyi bacu nkatwegwe tudugizwa ku mafomu tukaja kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukaja ku masomo.
Ejewe naringiye witeme kuva twaziringa turakenera twe kugira twige ku ishuri turabikeneye abanyeshuri.
Saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga, ahubwo ni impunzi z'Abarundi zibanze inkambi mu muhana w'Ikenya uri mu birometero 8 ni nkambi yo mu Rusenda, zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri.
Cyose abasere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu ziyekore ziri hanze y'inkambi. Amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri biwacu b'Abarundi bige ku buntu kubera na amahera dufise kubarihira. Abana kwicara muhira batiga ni bibi. Ubuye nituzi tuko turavuga nituzi cyo tutanguza abanyeshuri izo uniforme tugure amahera yo kwigisha abanyeshuri na dufise.
Jami Kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu nkambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi nshasha y'umurongo izaba yuzuye. Kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo bicaye batiga, muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kujya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani batuye mu mujyi w'Ibufira n'uw'Ibaraka. Badase Ngabo ku bwijwi rya Amerika Imonge Monge ho muri territoire FIS.
Patana, eh, wawe mtoto murembo.
sona mimi kidogo dogo mdogo ai.
Nuko rero ncuti bakunzi mbiju gya Amerika ni kiganiro iwanyu mu ntara tube tubasezerenga haanya ari ku rutonde rw'igano by'iju gya Amerika rurabandanyaho mutwumva muri imbere ko duhana gahindukira kano karirimbo ni wabagahe na ku muririmbyi nshimye yumva Emmanuel wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko azwi cyane ku izina rya Emmy. Emmanuel akabasanzwe abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo akazoba yagendeye ejo rya Amerika turabarariki ikiganiro muri sanga cigece isaha 10 aho tuzomwakira ntimuze mu gisibe na hejo rero nutundi turimbo twiwe
esubundi wa